mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio y'ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane nahazongiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kwa twumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Ku isi yose turi live kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Adresse ya Facebook yacu ni VOA radio yacu.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kuno wa gatatu isi yose iri kwirahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe imiryango. Ishami mpuzamakungu ONU rivuga ko iciyumviro cyo gushyiraho uwo munsi mu 1993 cyari gishingiye yuko ahanini yashaka uburyo bwo kumvikanisha ibibazo bitandukanye byibasira imiryango ariko ntibivugwe. Muri ibyo bibazo harimo iby'ubutunzi mu miryango, kwiteza imbere umwese bwite iciwe nk'ugize umuryango kanaka biciye mu kuja ku ntebe y'ishure kuri bose no gutera agacumu ku bumwe mu bijanye n'ubutunzi bw'umuryango kububakanye. Ku ruhande rw'ishami rya ONU naho gita abapfasoni ONU Femme basanga iryo terambere n'ubutunzi mu miryango bidashoboka igihe cyose umupfasoni n'umwigeme batazoba barafata akazoza kabo mu minwe, haba mu kuminuza amashure canke gukora ubuzi bubatuma batama bazera inze kwa shinga ntayi babo canke ku bavyeyi babo mu gihe batarubaka izabo. Ivyigwa bitandukanye birerekana ko ako kamo abigeme n'abapfasoni bariko barakitabira mu bihugu bitandukanye vya Afrika ku buryo n'imyaka yo kubaka iterayegera imbere ugeranije na kera, kuko babanza kwihatira kuvyigwa no kurondera ubuzi imbere yo kubaka izabo. Mu gihe abaganga bemeza ko hari imyaka ubundi umuntu atarakwiye kurenza atararonka ikibondo, ni mu gihe acifuza. Ivyigwa birekana ko muri rusangi kubigeme batanu baminuje, batatu muri bo ubu bubaka bari mu myaka ya 35, bivuye ko uko gushaka kwiteza imbere vyumvikana ko ikibondo bakironka begereje 37. Mbega none burya ni yahe myaka myiza yo kurondoka yo kuronka ikibondo kuvyara, haba kumwigeme canke kumushinga ntahe? Koko iyo umwigeme atevye kwibaruka hari ikibazo bishobora gutera haba kuri we canke kubibondo vyiwe. Utwo tubazo nitwo duca irya nino mu kiganiro muri Isanga cumi wa gatatu. Mumenyereye ko gishimikira kukungene tubungabunga amagara yacu n'ayabacu. Muganga twatumiriye ni muganga Gabriel Nahayo yanonosoye ibijanye no kuvura ingwara zifatira mu bihimba vy'irondoka no gukurikirana abakenyezi bubyungenze. Dr Nahayo akaba arangura imirimo yiwe muri Clinique César iherereye mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi. Mwakoze kutwitaba muganga Gabriel Nahayo, ikaze muri Isanga dusangira iki yako.
Murakoze cyane namwe mwakoze cyane kudutumira.
Ego, akabazo ka mbere vy'ukuri hari imyaka myiza yo kwibaruka haba ku bapfasoni haba no kwashinga nta.
Ego, iyo myaka cyane cyane ku bapfasoni bavuga yuko ari hagati y'imyaka 20 n'imyaka 40. Mugabo rero no kubashinga ntahe iyo myaka irabaho, ariko hoho birashobora birakunda gushika imyaka iteye imbere nko gushika mu myaka 70 birashobora gukunda, ariko rero naho nyine bigenda bigabanuka. Ibyo bahera ko rero ku bantu b'abapfasoni nuko urabona nibo basama imbanyi bagaheza bagatunga umwana mu mbanyi yabo amezi 9 imbere y'uko asohoka. Iyo rero bariko barakura haba gusama imbanyi haba gutwara iyo mbanyi gushika aho umwana avuka, byose birashobora gupfamwo ingorane. Akaba ico gituma kwa muganga bavuga yuko ibyiza ubishoboye iyo byara imbere yaho.
Hanyuma tu uri nko ku mufaso ni muvuze ati ni hagati y'imyaka 20 na 40 tukaba mu vyigwa bitandukanye biboneka ko ico bita menopause no kuvuga hamwe umuntu atakironka umwana biza nko myaka 45 ni kubera iki none iyo myaka iba myiza kandi menopause itaragera
yego menopause ni za ku myaka 45 mu bisanzwe umwaka uri hagati bavuga yuko umufaso ni abatabishobora kubyara ni myaka 50 n'umwe hanyuma rero impande y'iyo myaka hariho imyaka hirya no hino bavuga bati gushika ngaha birashoboka nko gushika ku myaka 55 cyangwa gushika mu myaka 45 uhagatiye uwo mwaka wa 51 aho rero ni ukuvuga yuko biba byitwa ko bidashoboka mu bisanzwe mu bintu byo kurondoka uvuze ngo ntibishoboka uri kurihenda kenshi tuvuga yuko bimeze nk'ibidashoboka kuko nta kidashoboka na kimwe
hanyuma
rero bavuga yuko nagomba mbandanye nisha kibazo mwarimu mwambagije
ego tugakwijambo mbuga
muti mbega ko umuntu aba none atarashikira iyo myaka ni kuki bavuga bati uyu muntu yovyara imbere umuntu yovyara imbere kubera urenganya imyaka 40 hari indwara nyinshi usanga zitanguye gufata abantu ari indwara z'ivumbuka ry'amaraso bita hypertension izi ndwara za diabete gusa ziba nyinshi ugasanga hariho n'ibindi bintu by'imigenzo yo kunywa inzoga kunywa itabi usanga byaduze cyane umuntu ageze muri iyo myaka mbere asamye imbanyi igahujana n'izo ndwara ugasanga biravuyemo ingorane kandi rero niyo mu gusama hari abamwe ingorane kubera imbuto z'ibindi byazi kimeze neza nk'uko zahora zimeze kera ugasanga ko havamo umwana adakomeye biragwira cyane kurusha iyo asamye imbanyi hakiri kare rero birashobora kuva yego umwana afise adafite ibikwiye bagisanga nk'inda ikivayo cyangwa ugasanga mbere umwana avutse adafite ibikwiye wasanga afite rero afite imitwe ibiri cyangwa atagira umutwe afite amaboko afitanye ibintu mwe n'ibyo bayavuga ko bafite malformation no kuvuga ko bafite ubumuga ku mubiri bakivuka ubwo bumuga bavukana ku mubiri
murakoze cyane turaza kubigaruka ku izo ngaruka tuzijemo mu mizi ariko ndabona ari benshi bashaka kugira ico babajije reka abari bo duha kanya wa mbere duse ku murongo wa telefoni Emmanuel Emmanuel ikaze ku ijwi rya Amerika ego aho uherereye ni he
mu majyepfo y'u Rwanda Inyanza
nduga ku ijambo
bo n'ikibazo nashakaga kubaza nibaza ntese kuba iyo nk'iyo myaka umuntu yafatiriyemo bifitanye isano no kuba nk'umwana yavuka wenda ubona nk'ubwonko bwe budakora neza ugasanga nk'ingingo ze zifite ikibazo mbese ikibazo ni uko umuntu aba amubyaye nyine ari mu iyo myaka nge ndumva ako kabazo
urakoze cyane Emmanuel ubwire
nabwo nkaba nibaza ntese ko hari abantu ubona babyara ari abasore ubona bafite amaraso akiri mashya akiri mazima ukabona havutsemo nk'ibibazo nk'ibyo ngibyo byo byaba byatewe n'iki
urakoze Emmanuel ubwire umunsi mwiza
ego murakoze
ego muganga murumvise akabazo k'umukunzi w'ijwi rya Amerika hari mu Rwanda
yego yakoze cyane ikibazo kizwi kandi cyiza cyane uko tuba twavuze yuko umwana ashobora kuvuka atameze neza ko mbura afise ibihimba bimeze nabi cyangwa bidakora neza ko bishika ku muntu yabyaye afise iyo myaka si ukuvuga ko bidashikira abandi birabashikira cyane n'ababyeyi bakiri bato cyane mbere n'imyaka n'imbere y'imyaka ya 20 murazi naho nyine mbere yuko batabihimiriza ko abantu bobyara batarakwiza imyaka 20 kubera usanga umubiri wabo utarakura naho nyine akatamo ingora ariko ibyo bisekibyo twarimo n'umuntu rero abyaye akiri muto ibyo bintu birashobora kumushikira birashobora kumushikira ariko ibiharuro biduga uko imyaka iduze kubera imbuto afise ziba zimaze imyaka myinshi mu mubiri ugasanga hari ibintu byahindutse muri ya mpamba kamere biri mu mbuto ziwe ni ukuvuga rero ko ibiharuro biduga bikaba kenshi kurusha ariko n'iyabyaye hakiri kare birashoboka kubishika
murakoze cyane rwose turase na Asmani ku yundi murongo wa telefoni Asmani ikaze Asmani uratwumva Asmani turi kumwe Asmani, urikura twumva?
ndabumba
ego aho herere hama uduge kwijamba kabazo kawe canke interano kwa muganga Gabriel Nahayo
akabazo je narinjise kandi narinjise jewe kwikiganiro cyane nabonye no kuvuga mugore kugira byare ajya mu mihango y'imyaka nk'itatu n'igice
haheze imyaka itatu n'igice ushatse kuvuga iki kwaja mu mihango haheze imyaka itatu n'igice
ni kuvuga nuko nabonye ngo cyane handitse ngo mugihe useba kuronka umwana ngo ginoza utanga intuzo ya nimero hama mu gatelefone n'icyo nashaka kubaza
ngira ushaka kuba wabi baza akabazo kawe twumve ko kajanye n'ibyo turimo
ikibazo nashaka kubaza icyo byo babibako ikintu byo babibako kugira ajyo mihango mwico giye kubera mbona umwanga abateba kubyaha
asimanura twihanganira kuko numva umengani wakurikiye ibyo turimo ntitwigeze tuvuga ibintu by'abantu bateba kuja mu mihango kandi ngira ngo muganga arabicisha ko akwishure yihuta nta muntu ashobora kuja mu mihango inyuma y'imyaka itatu n'igice ngira ngo ari kuri bwa buryo bwo gutandukanya imbyaro muganga
niko nibaza yuko ikibazo basimana afise ari ikibazo cy'uko umufasoni aba yateze kugusama icyo nacyo ni ikibazo biterwa n'ibintu bitari bike yegereye muganga bamurabira igituma uwo mufasoni we yateze gusubira mu mihango no mu gusaba
ego asimani uratahukiwe inyishuronse
ndatahukiwe
urakoze cyane
namwe muragize neza
kugira umunsi mwiza none gamugamwe muganga kuri bimwe mwatubwira by'igituma ico kibondo ciwa kironse muri ya myaka imaze kurenga 40 haba ingorane mwatubwiye nk'indwara zitandukanye muratubwira kandi nk'ingene abandi usanga bafata ivyo kunywa tutabica nk'iki hanyuma kuri uyo nawe udasanga afise indwara ntanwe iyo inzonzoga nyinshi hari kibazo agira
oya so kuvuga yuko abandi bose abantu bose bagira ikibazo no kuvuga gusa yuko harimo abantu benshi bagira ikibazo kurusha iba byayihakikaye uko ivyo nibyo kwa muganga tuvuga nta muntu avuga yuko abantu bose babyaye bagiye bakwiza imyaka 40 cyangwa bayirengeje bateze kugira ingorane ariho n'ababyara bafite 50 ugasanga basaye umwana akomeye mugabo rero ibyo bibagake kurusha iyo umuntu abyaye hakikaye kandi izo ndazitera ingorane nekurusha iyo umuntu azayihabye
yego murakoze cyane Sibomana nawe turi kumwe
yego turi kumwe
uherere he Sibomana
bo je nagomba kubaza none ikibazo nari nashaje kubaza n'ikibazo kivuga ati none mu gihe uba ufite imyaka 20 wemere kuba wabyara
kuba wemerewe kwemererwa ushatse kuvuga mu mategeko ntituri mu vy'amategeko no munsi ariko Sibomana turi ahubwo mu vyerekeye umubiri w'umuntu kugenda urakora mu myaka itandukanye muganga yavuze yuko bari munsi y'imyaka 20 akenshi usanga iyo bibarutse kuri iyo myaka bitabagendekera neza urakoze ugira umunsi mwiza yego ugira umunsi mwiza yego muganga imisemburo arivyo twita ama hormone kuba fasoni ahanini agenda aragabanuka uko imyaka igenda iratera imbere muducire ku masonga ivyo bari nkiya
ego biragabanuka kubera ama hormone si yose agenda aragabanuka ari agenda araduga kubera umufasoni dufashe ama hormone araba ingene umubiri we ukora mu bihimba byirondoka hariho ibiva mu mutwe biza gukoresha tujya duhimba tw'umubiri dukora imbuto turi mu nda hepfo hanyuma utwo duhimba tw'umubiri turi mu nda natwo tujya dukora imbuto ziva mu mwana tukaba turimo uduce twinshi tuheza tugakura tukaba urubuto ruva mu mwana utwo duce iyo umuntu akivuka ageze kuvuka aba afise ibihumbi 400 hanyuma rero amaze kugera mu bigero akajya harasha kamwe kazamo urubuto rushobora kuva mu mwana muri adisi nyinshi ziko zitava mu mwana iyo rero ariko aregereza hajya ihagarara cyo kuvuga yuko izo mbuto zose ziba zarakoze ziraheza ugasanga zatitutse zigikimeze neza kubera zimaze iminsi myinshi uko gukituka rero kugutuma zitangura kuja zirakora nabi kuko ukora neza niri umwe ku kwezi haja ntoze ama hormone mu fasa n'abafise akoresha umubiri wiwe ukwezi kose akogwa n'urubuto rumwe kuko izindi ziba zirindiriye yuko zishikirwa nazo hariho rero zidashikirwa ugasanga ziriko zirapfa kubera zabaye nabi nka kurya nk'ikintu umuntu atari funguye hakiri kare usanga kiriko kiononekara yego muri icyo gihe rero nica zitangura gukora umuti ajya amahormone make ngeyi ugasanga rero uko zigabanuka niko mu mutwe kubera mu mutwe ntihamenya yuko ziriko ziragabanuka aho hagira hati biriko birakora nabi reka ahubwo turushirizeho gusaba iyo mu mutwe bijya kurondera yuko hariya pfo mu nda byakora neza bica biduga ibyo bituma navuze ntihari biduga hakaba n'ibimanuka
yego
bimanuka rero bikora nabi rero nibigeze biri hariya pfo mu mavere hajya bita mu mavere hazi imbuto z'abafashoni usanga ziriko zirata aka igihe zigashya zitangura kujya zirakora nabi zigakora urubuto rimwe ahandi ntirushe rugapfira mu nzira ugasanga mbere na hormone zikora n'inkeyi zigashya zigabanuka rero umuntu abitinya arabona yuko umuntu aba ariko aregereza bijya byo guca
none ga muganga nk'iyo ico gihe ivyo biriko biraba urubuto ntirushe canke rugapfira mu nzira umufaso ni hari ibimenyetso agira muri we haba kuvyerekana amagara yiwe akumva ati ndababara mu nda canke bigenda gute aravyumvamo
aramara iminsi atana kimwe yumva atana kimwe kiba ariko bimaze gukomera bikaba byinshi no kuvuga ko navuze nti hari aho ruhira mu nzira cyangwa ntirushe nibwo bigera iyo rushango rusohoke mugabo rimwe rimwe ukajibona rumwe rurashoboye gukura rugashika iyo rusha hanyuma rugaheza rukavamwo rugashobora no kuvamwo umwana icyo bituma mbere y'umuntu ariko arakura umusama bica bigorana kubera uko kwezi kuje ntashobora kuronka urubuto rw'umusatsi ariko rimwe rimwe ruraboneka rimwe rimwe rukuze rugashobora kuvamwo urubuto ruhiye rero nibyo bisigura yuko izo mbuto zimeze nabi zikora hormone nk'iyi
yego turafise Innocent ku yindi murongo wa telefone Innocent nawe wikaze
murakoze cyane
uherereye
merereye Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima
nakabazo canke intererano kuri muganga Gabriel Nahayo
murakoze kandi mbanje kurangiza n'umutumirwa
arabumva
ndabaramukije cyane
murakoze nari mfite ikibazo none ko umwana uri mu kigero cy'imyaka nka 15 w'umukobwa ashobora kubyara wenda akiri mutoya hari ingaruka yaba afite mbese mu myaka iri imbere ku buryo hari ikibazo yazagira mbese cyaba giturutse kuba yaba abyaye akiri mutoya ese hakugwa iki kugira ngo wenda abe yakwirinda izo ngaruka kuko hari abana benshi babyara bakiri batoya ariko ugasanga ntibakurikiranywe ku buryo wenda izo ngaruka babona uko bazirinda urakoze
cyane Innocent ngira umunsi mwiza
yego kuri twese
yego muganga muri musaka bazo ka Innocent mu Rwanda
yego nabyumvise yego yabajije ati mbega umuntu abyaye akiri mutoyi ingorane agira n'izi ingorane agira ziba zivuye muri icyo gihe nyine urumva arashobora gupfa ubwa mbere hoho umwana wiwe arashobora gupfira mu nda arashobora kugira bijya byivumbu kajya amaraso kurusha abandi birashobora kumugora kubyara kubera amagufa aba atarakomera n'inzira umwana acamwo ngo ikwire arashobora ntukononekara mu kubyara ugasanga ibyimba birondoka biramerewe nabi bumva muri ibyo navuze rero ibishobora kuba akifise iyo yakuze n'ibyo biravuye yuko aba yononekara nk'ibyimba birondoka cyangwa kumbura ugasanga bategereje kumubaga kugira byare kubera inzira y'umwana itabonetse itarakwira ibyo n'ibintu bishobora kumukurikirana n'iyo yakuze ugasanga aracyabifise ariko rero ibyo ntibibuza yuko abana bamwe nawe bataba bishaka cyangwa n'ababyeyi batabishaka usanga babyara ndabica nibaza ko ari kimwe kibazo ari muri iki kiganiro
kitamikino kiganiro hama kubyerekeye naho iyo misembutsa ariyo ma hormone uvyayi hakiri kare wewe hari ico biheza bikazohindura muri kazoza
cyo ntacho
bihindura
cyo byonona na gatoyi kuko bijya sibintu biva kugene wabayeho ibintu biza kugene umubiri wawe watigwe kugasera
murakoze cyane
twese neza murazi yuko hari abantu murazi ko hari abantu basaza kare akaba n'abasaza ate bijya byo byose birashobora guhinduka uravye ku muntu nico gituma abavuze mbere nabijya byuko umuntu aca ari ufani kuba ku myaka 45 gushaka kuri 55 ariko benshi bakaba ku mwaka wa 51 umva rero n'ibintu bifashe imyaka itari mike imyaka 10 bikaba bigahinduka ku muntu bivuye ku mubiri wiwe ingene wateguwe mugabo ntibiva ku kene yabayeho uretse yuko ibintu bimwe bimwe nk'iyo umubiri wabononye nabijya byayo umutwe amasabi n'iki kira konona imbuto zawe zikononekara kuko zari kononekara ugasanga mbere ushyirja mu gushikaja uca hakiri kare byari kumara iyindi myaka.
Murakoze cyane gose Nestor. Nawe we turi kumwe ku murongo wa telefoni kaze dusangira ikiyago.
Ego murakoze cyane.
Aho uherereye hama uduge ku ijambo.
Ego sindi ko no subira mu mwitondo.
Ne twavuze kuri Nestor. Ego
hama kuri kibazo numva muri ko mubaza n'ukuri ndabona muri rusange yahangayikishije abantu benshi cyane cyane nko mu gihugu cyacu ndimwo aha mu Burundi. Ndabirase abana bari kubabyara bakiri bato cyane ari abanyeshuri basanga umwana w'imyaka 13-14 karatwaje arabyaye kandi ugasanga agiye kubyara mu muryango iwabo atakubifashe kandi hano uko biri bugende hari n'igihe ishika bakanamwirukana mu muryango ugasanga agiye kubaho nabi kuko rero hapfa izo ngaruka zo kwirukana mu muryango cyangwa gukorana mu muryango cyangwa kwirukana mu muryango nawe niyo n'ubwiwe arashobora kugira ingorane z'amagara mu byo dukurikiranira hafi cyane hagira izo ngorane ugasanga umwana aramubyaye arakomeye arabaye umugabo ugasanga umwana abaye hari mubi mu buzima bubi mu buzima bw'ubukene nyine mu buzima bw'umuntu nyine ngo atagire ikimukurikirana ariko jewe ubwanje simbona icokogwa sinzi gusa ibiganiro tutatumumviriza ni cyose twabona ku izi mbuga zacu zanyu zacu ariko za Facebook n'izindi mbuga turabona impanuro nyinshi tuzubwira ko ariko izo mpanuro ndabona nta kinini zifasha ahubwo gusa impanuro zanyu zimwe zimwe zokora ariko mubandariza ariko mufasha kugira ngo mujye muratubwira byinshi ku bijyanye n'ibi bintu by'irondoka mugahanura cyane cyane abantu b'abana bakamenya ibyimbo byo kubyara n'ibirungo byo kutabyara.
Urakoze cyane rwose. Urakoze Nestor. Ego tuzokomeza ko ikiganiro muri isanga misi yose ya gatatu dushimikira kuzerekeye amagara yacu kandi turashimiye cyane rwose muganga Gabriel nahayo turi kumwe atwihebera kenshi none munsi yarafise imuguye mugara bwa ati reka mfata aka kanya nze tuyage nabo banyagihugu nishoye kutubazo twabo dutandukanye none hama kandi kabazuga muganga nko muri bino bihugu biteye imbere hari abavuga ati ndiko ndaja mu buzi butandukanye ndumwigeme ayo magiyanje hako azodarapfa ubusa uko imyaka yigeye imbere deka mpitemo kuyabikisha hamana yakenera nzinda ya tori ivyo vyo iyo umuntu abikije magi akagaruka bakamushiramwo muradusigura ingene bikora hama mutubwire nimba uyo mwana aza kuvuka nawe atakibazaza kugira.
Yego ndabizi ko bikogwa hariho naho babikora mbere kubera umuntu agwaye ingwara bagakenera kumuha imiti cyangwa kumuha ijyamishwarara nk'iyo bagwaye amakanseri ugasanga imbuto bateza kuzibika kugira ngo zizoboneke kubera murazi yuko bijya bigize cyangwa bamuha imiti ikomeye izo mbuto ziwe zica zihera cyangwa zikagenda. Ndazi rero yuko n'abandi hari abazibika basigaye nzo zikoresha niyo nakenera kwibaruka ibyo rero birafasha yuko imbuto aba zifise kuko nababari yuko abandi iyo bazikomeje mu mubiri hari aho bashika igihe ugasanga izo mbuto zononekaye baca bazifata rero hakiri kare bakazibika ahantu zononekaye mu bintu bikanyisha ziguma uko zari zimeze kwa kundi. Uwo muntu rero icyaba yungutse ni ukuronka urubuto rumeze neza cyane rumeze nk'uko rwari rumeze afite imyaka 25 kuri imyaka 25 naho twavuze kuva kuri 20 imyaka 25 niyo myaka myiza ya mbere yo kwibaruka
yego
bahashije rugo rugo tubakarubika icyo gihe rugo marume neza agaheze rero ba aronse umufasa ni aronse umugabo kubera hariho nabazibika kuko bagira basize ubu ngomba kubandi biraho kunkora akazi kanje hanyuma niyo naronka umugabo cyangwa nkaronka uwo duhuza dushobora kubyarana umwana nzoheza ndafata icyo cyumviro ndabikora iyo rero baraheze bagasubira bagasha kurondera rwa rubuto aho barushinguye bagashyira hamwe n'imbuto z'umugabo nka kujya bagirira ku bantu bigora kwibaruka bagashya baronka irigi riri mu mwana bagaheze bakabisubiza mu gitereko kujya nyine bagira ku bandi hanyuma rigakura urumva rero bahasigaye ingorane ni uko usanga umubiri wiwe nawo utagumye umeze nk'umwana w'umukobwa w'imyaka 25 ari byahindutse waruye nk'imitsi ifara amaraso mu gitereko umubiri wiwe iyo ni bumeze amagara yiwe nyemeye gusa muri rusange aba yarahindutse ariko rero ibyerekeye urubuto urubuto ruba rumeze neza kandi umwana amuronka ameze neza aba hasigaye yuko abaganga bacunga amagara yiwe uko ameze kugira ntagire ingorane nabwo yuko umuntu akura ariko ingorane zishobora kuboneka ariko rero ziboneka iminsi yose
hanyuma ayo magi uko amara y'umwanya munini abitswe kuko ashobora kuvuga ati nkumburejewe nimba nifite imyaka 25 ikanda yabike nze ndayatore ngeze kuri 35 canke 30 ubwo uko ateba yo siko ubwo uko ateba siko ataka noveraga muganga
oya ntiyo none karakuba yabika ahantu watonone nagasoza
hamubwo buhinga burahari mu bihugu bitandukanye nko mu Burundi no mu Rwanda
oya mu Burundi ntibirashika bihugu biteye imbere rwose mu bintu by'ubuvuzi niho usanga bayishyize kuko bisaba yuko hariho nk'ikintu gitoyi umuntu yiyumviriye ubwarutse mu Burundi ariho ubona cyangwa muri ibi bihugu bindi kino naho nyine birashika muri Afurika kenshi yose birashika kubona yuko umuyagankuba ucika ngira ngo nkamwebwe muri iyo muramaze kubona yuko umuyagankuba ucika gake cyane usanga utakibyiyumvira no kubyiyumvira ndumva rero ubise nk'ayo mari ahantu umuyagankuba ugacika cyabingorane n'ibyo rero twebwe byo tugora gose uretse yuko n'izo mashini umuntu ashyira ahantu ntaje subire no kujya no kuraba akazoraba kubera nyine abyo kurondera mu bubiri kubikura ndumva twebwe ubwo buhinga bwo tugora ubu kandi niba kugora kubera ubuzi buhinga mu mutwe iwawe kugora kubera muri rusange mu gihugu wowe udashobora kubigira kubera nturonka abandi bagufasha kubitora uronka uzibika kubazi nka ahantu zihameze nko muri banki hakurya babika muri kose nyine ukabika ugasanga barabitse ibintu muri ntibati ntatanu ujya kuraba biguma ngaha twebwe ntibishobora gushoboka kuko ariko ubuhinga bwo kubikoresha n'imboga hajya bazitora bagasha bazikoresha ubwo burashoboka nko mu Rwanda bwaratanguye kandi no mu Burundi nibadaho mu isi abazatanguye
Murakoze cyane turaza kugaruka kuri ivyo vyayo magi mugabo tubanze twakire abandi duse ku murongo Betty ikadze
murakoze
uherehe ga Betty
kimba imuyinga
imuyinga urakoze cyane ko uri umufasoni turagiye guyo turonsa abafasoni mu kiganiro kandi na Adeline turamufise nawe ugume ku murongo ntunze kugenda Betty akabazo kawe kuri muganga
akabazo
yego
akabazo unako umwana wanje arakwai afite indwara yakwai yo mu nda nawe yarashe gukira namuhaye imiti igira izi rero tumwumva agumakirwa mu cyane
n'umwana waronse ufise imyaka ingahe kuko no munsi turiko turavuga ku vyerekeye kuronka abana umuntu afise imyaka yigeye imbere
Narumurose bise ben
sa
ifite imyaka 20
ukibaza ko vyaba bifitanye isano niyo myaka wamuronkeye ko cyane
sa
ukibaza ko ari isano vyaba bifitaniye niyo myaka wamuronkeye ko guma ku muro uti kuko
ati kuko imisi namubyariye ko nyene yari mwavuze yuko umwana agira ingorane ugize umubyaye harenze yewe nanjye urumva byarashyize nyene haracya ko imisi itari
Betty mu kuvuga imisi yarenze twashatse kuvuga imyaka yegeye imbere ariko reka ko muganga turi kumwe ku murongo agira akajambo akubariye muganga uraza kutwihangana rero tubazo tugaruka ko mu Burundi murazi ko FM zacu bazitwambuye ntibarazi tusubiza hari utubazo tugaruka rimwe na rimwe reka tukugumane ku murongo Beti muganga agira akajambo akubwiye
sawa yego niba ndibaza yuko ibi avuga yuko hashimishije umwana karavuka ari bya imbanu birenza ku iminsi ugasanga mbere hari aho bavuga ko yarengeje iminsi ayirengeje ko kubera atabayi aho yayisamiye mugabo birashoboka ko arenga ku iminsi akarinda ko nk'amayinga abiri rero nta na kimwe bigira bituma ku mwana ntabiri ingorane ibi by'uwo mwana wa Beti agira acibwamwo kesho nanga biba ku micafu ushikira umwana cyane cyane nk'itangwe kwa buro gasanga ari ibintu by'indoro afungura cyangwa asanga umuntu yamugaburiye ari ibintu yamugaburiye buri ko yego yari agiye kwa muganga ahamwegereye arashobora kumuha impanuro kamubwira ingene yo bigenza mbere kamuba kamuvura kuko imiti ivura ibyo kenshi sijya miti abantu bakunda kugura iyo bobo bibajije umuntu agwaye bamuhaye inzo kashanka ya mumaye bijya by'amasiyosike umwana ashakira kuko siye mu ngorane ntibaye ingorane nyinshi aragenda rero bamuhaye yegereye muganga azo bari hasi abaze kubivura azo bivura kandi ndabifatanye
yego Beti watomokewe
na
zombi urakoze cyane ugira umunsi mwiza muhinga kandi uzoruturongira gatelefone kawe tuguhamagare mu biganiro bitandukanye
Ego
muganga murakoze cyane ku muco muhaye Beti naho twumva ibyo yavuze bitari bijanye cyane n'ibyo turiko turavuga ariko ijwi rya Amerika turashaka ko abapfasoni baza bararonkye ijambo cyo gituma niyo batubajije dufise umuganga ashobora kwishura ikibazo cyacu cyo cyose duca tumuhakanya kabishura Adeline nawe wikadze
Ego murakoze
uherereye
Nje ndi mu gihugu cya Mozambique
Mozambique yaravugwa make
Mozambique na mahoro gusara imyuzi ya amazi n'uruhuhusi n'ibigwara nyene biguma vyaduka makorera malaria ibintu yenize
biracakomeje
biracakomeje ubure ni ingwara za cyo zivuka kubera ubucafu uva muri ayo mazi biki ni ibintu nyene bitameze neza
nuko rero twagutumiriye muganga Gabriel Nahaye ariko arasubiza ibibazo kuvyerekeye kuronka umwana ku myaka yegeye imbere yadusiguriye ko yegeye imbere ari hejuru ya 40 duga kwijamba
sawa jewe nti ku myaka 39 meruka kwibaruka umwana ariko rero naragize ikibazo biteye ubwoba kuva mbyara uwo mwana nagumye mva amaraso menshi ku buryo mpakwa gupfa nguma nonda ndivuza nga muri Mozambique biranka bancisha mu maradiyo bangira ibiki byose urabizi nyine by'aba mama ukuntu abajenekologe baguma bita abagore narababaye cyane ebana ndamerwa nabi gusa amaraso biranka kabisa barambaza warakoze planning ndababwira ntarayikoze ariko si ubu nari nkiri mu Burundi byarananiranye mu buryo bwo kwa muganga nukuri ntabakubesha dokitera bari karanyumva byarananiranye bansuzuma baraba ko nubasise kanseri yo mu gitereko barabura njyewe ndamerwa nabi nyine ndonda ndagera ku munota wa nyuma kabisa baganga aravuga ati turananiwe n'ikibazo cyawe ariko imiti naguma mfata wapi biranga barankurikiranye vraiment ntibacitse intege barankurikiranye ariko birabananira munyuma nangire bamaze kunsezerera naragumye muhira abantu babene gihugu bino nyene bavuga ati ibi bintu hari gihe no mu mico ngaha biba ku bagore bo ngaha kwa muganga bikabananiranye nsamfata umunsi w'ikirundi wiki gihugu nyene nk'imiti y'ikirundi ni imiti y'iki gihugu cya Mozambique nyene yo mu ishambi imiti ndawufashe indwi ndawufashe indwi uwo muti nukuri ntakubesha amaraso yaciye ahagarara njyewe ndavuga none gaheme byari biki gusa hari ikintu cyamvuyemo nk'igikoko
igikoko gisa gute ga
igikoko cera kintu cera ntazi caricho kinyogomba nyene kintu kinini maze gufata uwo muti w'ikirundi ngira nico cyangya munda kuko naguma amaraso yaguma ava menshi n'isi yose namana cortex nari mbabaye cyane vraiment nize nagomba muganga mfashe ambarire kuko bisubiye gushika ukuntu no kwifata sino kwizera cyane iyo miti y'ikirundi sishora kuyizera cyane kuko abaganga bariho abadokiteri bariho abaspecialiste bariho ariko kubwa kino gihugu vraiment zibintu zyo kwa muganga ingwara yanje ndaho kwa muganga yarananiranye
urakoze cyane
ikibazo cyanje narinse
ego Adeline ugume ku murongo kumbure muganga akwishure hama ngira ngo ego muganga ijambo ni gwanye
ego biragoye kwishura ikibazo mwe n'iso
ego
umuntu abari ko arasigura ngene yagwaye wewe utamubonye utazi aho yivuje ariho kubera joko ndabyumva ategeze kuba ari ikimanyo cha kingo vyitashika imunda hanyuma akaheza akaguma aribwa kongera akaguma ava maraso mo nyuma kigaheza kikabaye kuko nta kingi mfite ino cy'igikoko ni kimanyo cy'ingo vyitavuye cyavuga ko kigomba kwera ngo ndabyumva nari ndari natanga kubyimbira ariko arabwo ngene byagenze ibintu gusa byo tangaza akaba ari nacyo gitima mbere navuga ni kuvuga ibintu utabonye utazi no kwivuga yero ye kujya ryo ningene ahantu hari abaganga bajya babyaza bakurikira abafashion batoshobora kwiyumvira icyo kintu je nibaza yuko ashobora kuba ari nk'ibintu biva ku ngorane z'ururimi cyangwa ugasanga yagiye kwivurira bitoyi ahantu usanga badafite ubwo bumenyi cyangwa badafite ibyuma byo gupima mbere kuko nagiye urumva tutari kumwe natangwa kwiyumvira ko byari ibyo yuko hariho ikintu cyasigaye mu nda kuko ibyo biraba birashika kenshi ugasanga ingovyi umubyeyi yabyaye hariho igice gisigaye ibyo rero nta na gatoyi bihere biva ntasanzwe bifite na gatoyi n'imyaka yiwe mirongo itatu n'icyenda nk'uko yabivuze ntacyo bihuriye ko na gatoya ni ibintu bishika naho umuntu aba abyaye akiri muto naho aba akuze nicyo kimwe nacyo gituma mbere umuntu ahejeje kwakira umubyeyi ateza gusuzuma yuko ingobyi yavuyeyo yose
yego Adeline urasobanukiwe
si ndabumva
urasobanukiwe n'inyishu muganga guhaye
ahubwo rero ndabitoye byo barivyo kubera mu kwibaruka jewe naragize ikibazo narataariye epfo nyene reka ndabivuge kuko byarambayeko
yego kandi
naragize ikibazo ndatabuka baranshona indani bavuga ngo koro yanje yatabutse urumva narabyaye neza ariko naragize ikibazo baranshona vraiment ndamara iminsi nyene ndi mu bitaro sihamwe umubyeyi yibaruka agacata oya narabyaye neza sandaguma nkindwi ziri mu bitaro uko baranshonye baravuga ati koro y'uwo mumama yagize ikibazo bishobora gushika rero kwiyongobya vraiment ndabyemeye n'ivyo yoba hari ikintu cyasigaye indani hama nanjye binzanira ingaruka kubera kandi abaganga urabizi bose si bose bagenda basumbasumbana ivyo ndabizi kandi ndabyizeye bagenda basumbasumbana yego bananyitaye ariko ikibazo cyo kugira bansuzume bagira iki ivyo ntibanabyibaza ko ingobyi yoba yanasigaye mu nda ahubwo rero icyo kintu cyakorotse ingobyi vraiment yakorotse yari yasigaye mu nda ndabyemeye ivyo
urakoze cyane Adeline urumva rero ko ataho bisaniye n'imyaka wibarukiye ko yego urakoze cyane muri Mozambique abafaso ni baho turabakeneye cyane
yego
muzuze muri tabiri ibibazo byacu ibiganiro byacu
nagushimiye rwose na mwebwe mwese ndabakengurukiye kubona mwanyitayeho
ego
mukanyumviriza murakoze cyane
urakoze cyane rwose Adeline ugira umunsi mwiza muri Mozambique
hanyuma Adeline uravuze ati mbega usubiyeyo byogenda gute usubiyeyo no kugenda kwivuza nyine ukabyarira mu ivuriro kandi izoje mu ivuriro rikomeye kurumva yuko n'ibitegemeye n'ubwinjiro
bw'ibitegeko
ego kugwinjira kw'igitereko rwakomeretse urashobora kugira ingorane zisumba zijya ugasanga mbere bisabwe yuko bagira bijya bya sezariye n'umwanya w'umwana bamucisha hejuru mu rubavu
mbega
ndagira kontrole vuba ndogenda subirane nabo ndababaze numve
mbega Adeline nimba
ndi mu gitereko ndiko ndumva ububabare ndiko ndumva ububabare vraiment guma numva ububabare mu gitereko amusi umukondo nguma numva ububabare ntazi kandi ko ndajya mu maregre muri no minsi arakama hakaguma haza utundi duke tuguma tujojota
urumva ko muganga akubwiye ko kwituraho wari warituriye bakakuraba
ego
hama nimba atari banga haheze igihe kingana guturonse ico kibondo
umwana amaze umwaka n'amezi ane
urakoze cyane ndaza kugaruka ukabaza mbaza muganga ugira umunsi mwiza
ego namwe murakoze kunyumviriza
ego okelo ikaze na wewe okelo ego ahuherere hamuduge ku ijambo
ndi mu majyaruguru ya Uganda district ya Pade akabazo narifite nashaka kubaza ese kubera icya keshi aba cyane cyane abategarugori ntago bajya bizera imiti ya kizungu cyane mu gihe cyo kubyara kubera ko akenshi ndabivuga mu gace ndimo cyangwa ntuye akenshi usanga abagore benshi iyo bagiye kubyara ntago babyarira kwa muganga ntago bitabira ibyo kubyarira kwa muganga hariho bamwe twigeze kuganiraho bambwira ko impamvu batajya bihutira kubyarira kwa muganga ngo imiti yabo irabarwaza cyane ntago bayizera ahubwo ugasanga bariyahirira ibya gakondo bakaba bati adufasha cyane kuruta ibya kizungu ndagira ngo dokita abashe kuba wenda yaduha isiguro ese kubera icyo akenshi abantu bizera imiti ya gakondo kuruta iya kizungu murakoze cyane
okero ariko urumva ko ibyo ugiyemo atari byo twari turimo mu kiganiro twebwe twari mu byo kuronka umwana ku myaka ibyo ubajije ntibijanye n'ikiganiro twari turimo twari mu byo kuronka umwana ku myaka yegeye imbere kumbure tuzokuronderera ikindi kiganiro ku bijanye n'imiti ya gakondo tuzokuronderera ikindi kiganiro ku bijanye n'imiti ya gakondo ariyo miti y'ikirundi canke ikinyarwanda
kubera ko byose byarifatanyije n'ibijyanye na heve nagira ngo mashe kuba mwasobanurira wenda
muganga ntiyabyemera arakubwira gatonya ariko tubanze dufate uyu ndi ku murongo wa telefone guri mu munsi mwiza muri Uganda okelo
murakoze vese vanessa
ego Anosiata ikaze na wewe
sabe
ikaze ku juge America Anosiata uratwumva
ego ndabumva
ego aho uherereye hama akabazo kawe canke hererana
sabe
ni uherereye he
Nereye mu Burundi bujumbura.
Nakabazo canke n'intererano?
Nakabazo.
Duga ku ijambo. Aha ma mugambi mbere ko uduga ku ijambo Ganosiata turi muri haut-parleur.
Ndije nyine mu cyumba nta utavyumva.
Oya ntaco. Tuvuga ko itelefone yawe iri muri haut-parleur kuko amajora tugaruka ko cyane.
Telefone yanjye ntiyumvikana neza ngishyize muri haut-parleur.
Okay ntaco nta kundi reka twihangane ubaza kukabaza.
Ego none ko mwavuze ngo iyo umukobwa atwaye inda ari afite imyaka mike ndabyibuka neza gusa hari kuri Facebook ntuna bisomye nashaka muntu isiguro ikwiriye ndayimenye neza
umenye neza ikigano siata
menye ukonye ushobora guteba kuronka umwana cyanke bivanye ningira n'ubuzima umuntu abari n'ufinzi gico bivako
reka dusaba imbabazi muganga mu Burundi nta FM dufise hari haba dufatira hagati mwo mubwira muri make insiguro mwari mwaduhaye mu ntango z'ikiganiro
sabwe
Ingeso bira nsomeka kuri Facebook ndari cyo kibazo mwari mwabagiye. Oya muri twekwe tubwira muganga muri rusange ushaka kumenya ingaruka zihaba igihe umuntu yibarutse yatevye.
Ego.
Reka muganga kwishura.
Afite imyaka myinshi nyimba bafite imyaka n'icya nk'imyaka mike.
Ego.
Twavuze yuko ingaruka ya mbere ni uko umuntu ashobora kwifuza kwibaruka bikanka kubera imbuto ziwe usanga ziriko zirononekara iyo ni ingaruka ya mbere hanyuma ikindi gishoboka ni uko usanga agira ingorane zivuye ku ivunduka ry'amaraso ugasanga afite bijya bya hipertansiyo cyangwa ugasanga bijyanye na bijya bya diyabete bijya tugire gisukari hanyuma ikindi cya gatatu nuko uwo mwana ashobora gusanga afise ingorane basanga samye abyaye umwana adakwije ibihimba bimeze neza ugasanga uwo mwana ntameze neza buze ahanini ni ibyo byo twavuze
ego murakoze cyane muganga Nosiate twamutakaje kuko na telefone we yari imeze nabi murumva ko byari ko birica ikiganiro ariko hari turamwemereye ko tuza kumurondera tukamurungikira ikiganiro cyose akongera gusubira kucumva gikwiye n'abanywanyi bacu bari mu Burundi menshi atubwira ko bibagura gukurikira ibiganiro bivanye n'uko FM zacu zidakora mu gihugu cy'u Burundi muganga tugaruke gato ku kantu mwari muhejeje kuvuga mu kanya turiko turakira Nosiate atubwira turakira Deline muri Mozambique yatubwiye ati yibarutse ase umwana ku myaka 39 munyuma naho uyu mwana wakafise umwaka umwe n'amezi ane ariko muramubwira ko niyashaka gusubira yoja kuri abaganga mbega nk'uyu ko yaronse umwana ku myaka 39 canke abandi babaronka bari muri myaka 38 begereza baje muri iyo myaka mwavuze ko ishobora kubamwo ibibazo murahanura iki ubundi bararindira ya myaka ibiri bavuga ati byiza wotandukanye abana bafise imyaka ibiri canke bo kwihutira guca bavyara ubwo nyene uwa kabiri mu gihe bamukeneye kugira ngo babiruke niyo myaka
ntabwo humiriza tubwira yuko umuntu anyarutsa cyane icyo tuba tuzi gusa ni uko izo mbanyi zisamuha umuntu akuze ziba zirimo ingorane kurusha umuntu araheza akazikurikira kurusha izindi kubera aba afise ibintu yikeka ko bishobora kuzibangamira cyangwa kubangamira umubyeyi cyangwa bikabangamira umwana icyo uhindura rero ni ijisho riba rikanuye kurusha kuri abo bantu mugabo ntitubabuza kandi turabakira nabo bafite imyaka 44 45 48 turamwakira tukaheza tukamukurikira
yego
ihinduka ni ingene bakurikira n'ahandi mbari ugenda nk'uko yasubiza kugenda
ego bundi kenda kuko yategeza kugenda hama kuvyerekana ico kibondo kimaze kuboneka muri iyo myaka yagiye imbere urumva umwana yabonetse kandi umuntu yagize amahigwe yabonetse neza atakibazo muvyerekeye kurera umwana kumufungurira ya maberebere araba akiboneka uko yaboneka nko ku mwana w'imyaka 20 canke navyo biri muza mubigabanuka amaberebere araba makenya kwera imisemburo yiwe yagabanutse ugasanga umwana ego
araboneka neza mbere nibaza yuko abo bavyeyi bakuze usanga niba barabyaye abandi bafise kahise muri ico gikorwa usanga bazi gufungurira aba bana babo neza kurusha nta ngorane zindi zibaho ku mwana yavutse kumufungurira no kumurera hanyuma mbere iby'amaberebere byo murazigira n'umwana n'umuntu yagiye mu yaciye hari n'abahora bonse abuzukuru basiye kuronka baronga batagira abanyi amaberebere aguma ameze cyo kimwe nta ngorane n'imwe
yego turafise kandi Daniel kuyundi murongo wa telefone Daniel Cards Dela uratwumva aga telefone kiwe ntigashoboye ko tumugumana ariko turabandanya dukomeze tumurondera hamabazi kibazo muganga yarafise muganga wacu no munsi ariko araduha inyishu kubazo dufise kuvyerekere kuronka umwana ku myaka yige imbere akaba ari Gabriel Nahayo docteur Gabriel Nahayo nawe akarangurira imirimo yiwe mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi muganga hari ico umuntu yo kwitwararika mu buto bwiwe kugira ngo naho uwo mwana zo muronka yaratevye ntibizogira ingaruka mbi nyinshi aba mu gufungura haba kungene yitwara kuko tuzi gufungura n'umubiri bijanirana buri gihe
ndetse navuga yuko umuntu yo kwitwararika ibyo ingene azoronka n'ingene azoronka umwana mugabo umuntu abungabunga amagara yiwe muri rusange bijya babuza yuko none umubiri kunywa urumogi kunywa amatabi kunywa inzoga nyinshi usanga ugasanga hariho ibintu bishobora konona umubiri bivuye ku migenzo bijyanye n'ibihimba by'irondoka ugasanga hariho umuntu ashobora kugira indwara z'igisebezi kurusha izindi ibyo nibyo bishobora konona irondoka iyo umuntu ageze mu bigero ahasigaye yitwara nk'uko yitwara abungabunga amagara yiwe nk'uko bisanzwe ageze kurondoka ntangorane nyuma nta kintu gitumba ibindi umuntu agira ngo ariko arategura irondoka kibaho kigenda babwiye
murakoze cyane kuri izo nyishu turase na Raymond ku yundi murongo wa telefone Raymond ikaze
yego
aho uherereye
yewe ndi Bujumbura
kabazo canke intererano
jewe karenga kabazo kuri izi byerekeye kuri izi byerekeye kurondoka n'amagara y'abantu ndabona hari igihe bishika iyo umuntu agiye kwibaruka agenda yateze hanyuma agiye yateze arengeje ko iminsi agahita bakamwakira bakoresheje ibyo bamugiriye sigariyeni hanyuma haheze igihe akaremba nabirabe nk'akarorero ari we umubanyi byashikiye hanyuma bimushikiye baramusubiza kwa muganga bibaza yuko ashobora kuba ari ibintu batizeyo. Barabye basanga ntabwo bashikijeyo, barahebye baramuvura mugabo ntizakirana, arataha muri akago maremba. Rero nagira mbaze ko byoshoboka nk'inyishyu cyangwa nk'umuti ashobora kuronka kugira ngo atore mitende kuko abandanya ababara cyane.
Femo, akabazo kawe tugashire mu bindi bibazo tutarimo uno munsi, ariko inyishyu umuganga yatanze ku bibazo bitandukanye nk'ibyo yasavye yuko mwitura muganga. Uzo kwitura muganga rero yegereye akwegereye ngira ngo na Dr. Gabriel nahayo nawe nyene murashaka kumwitura akabakira, sivyo ga muganga?
Ewe cyane, ibyo iyo bagiye bakamupima ubwa mbere niba bitoroshye kuvuga yuko biba bitariho, hari aho usanga ibimenyetso biba bitaratunganuka neza, iyo subira kwa muganga bakamupima naho babona ingorane yariyo, n'ibyo bavuga yuko hari ibintu bisigara hari aho bishika kubera abantu bakora mu bitaro byo mu Burundi, mu bitaro si mu Burundi gusa, mbere ni mu bitaro bitandukanye, mugabo usanga n'umuntu akora ihutihuti bakora adakwiza ibikoresho, hari aho usanga hari ibintu bisigara mu nda birashika. Umvise ko aribyo byabaye yogenda kwa muganga bakarondera ingorana hiri kandi ndazibaza cyo.
Umvise inyishu ya muganga?
Yego.
Urakoze ugira umunsi mwiza i Bujumbura.
Murakoze na.
Mugisha ikaze na wewe.
Yego murakoze.
Ahuherereye hamuduge ku ijambo.
Merere mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Kayonza. Mwanyibutsa insanganyamatsiko mwamuriye ko nari kwibuka neza.
Turava tugusaba kubandanya utwumviriza ku iradiyo kuko umwanya usa nk'uriko uratujana, ubundi turiko turavuga ku byerekeye kuronka umwana ku myaka iri imbere ku bapfasoni no kubashinga. Ntawe ubwira umunsi mwiza.
Yego
ubwira umunsi mwiza.
Ego namwe.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga. Turiko turagaruka ku vyerekeye kuronka ikibondo, kwibaruka umwana ku myaka iri hejuru. Muganga yatubwiye yuko ahandi ubundi birinze biringa imyaka 40 umuntu ari umwigeme, iyo myaka ibiri ko iregera imbere bukebuke. Muganga hari akabazo nari navuze ko nza kubabaza ku vyerekeye ivyajya magi babika, nk'abavyumvise batabimenyereye barashobora kubaza ati ayo magi abameze gute mu bisanzwe?
Amagi ni utuntu dutoyi umuntu adashobora kubona n'amaso, umugabo turaboneka. Baraheza tuba dukogwa n'umubiri w'umupfasoni, nituje umuntu umupfasoni akora ku kwezi ku kwezi, baraheza mbere yuko inda itabonetse agashyiza mu gusinyanga. Utwo tuntu rero twebwe duhora ntubona, ntubona two mugabo urabona agasaho kazo niyo uri kurangira ukijya gipima bita ecography uratubona. Iyo rero bagomba kudufata kenshi ntibabigira gutyo, baraheza bagaha imiti myinshi uwo mupfasoni kugira ngo ntakore kamwe akore twinshi, ugasanga yakoze dutatu tune dutanu, bagaheza rero bagashaba batwara agashinge urabona utuntu dushobora guca mu rushinge tuba dutunze dusoke, barafata urushinge rero bakaruteramo muri nyagasaho tube tubona muri ecography kuko nabo nyine baba ariko barakaraba muri ecography, barashobora gatera mu rushinge bagaca bakwega akujya bakwega umuti muri serenge. Gaheza rero bagashobora bagenda bagashyira bakoza bagakuramo ibitare utubuto bakabishyira ukwabyo utubuto bakadushyira ukwabyo bagashobora bashyiramo ibintu by'amazi bitubungabungira ubuzima, hanyuma rero bagafundikira bagashobora babika mu bubiko ahantu hatajya cyane ko murazi ibihimba bijya by'ibice by'umubiri bito bito ubishyize ahantu hakanye cyane biguma kwa kundi, n'imbuto z'umugabo barashobora kuzishyira ahantu hakanye cyane zikamara nk'imyaka irenga 15 zamaze kuzibona zirenze imyaka 15 upfa kuzikurayo ukazija ahantu zasusurutse adishyira zisubira kugenda nk'uko zari zimeze kuri iyo myaka 15 uko niko ziba zimeze.
Murakoze cyane rwose kuri izo nsiguro. Ni ku byerekeye imbuto zibikwa mu ntumbero y'uko umuntu avuga ati naho ndiko ndakura imbuto zanje zizogume zifise itoto. Tose Aster nawe nyine ku murongo wa telefone. Aster ikaze.
Ikaze murakoze, mwiriwe neza.
Twaramutse kandi turaza no kwirigwa.
Mhanisisa hanyuma mbo mfisa kabazo kamwe kuko murazi iradio ntivuga yiko rimwe rimwe turabakurikirana kuri internet n'ubwo urya kabari kirenga ndabaza kwibyo by'imbuto vuze zishobora kubikwa mbe izo mbuto zera inyuma yo kubikwa zirashobora kugira kamaro zikavamo umwana akomesha nka kwizibya ngombwa akabazo na
akabazo yari yakishuye mu ntango yari yabidusiguye ariko kwera kudafite iradio reka akubwire
yego cyane ni nacyo gituma bazibika yaba ta mwana akomeye avamo ntibozibika bazibika kubera iyo bazikuye mu bubikuro bazikuye mu bubiko bakazibikura barashobora kuzikoresha zikava mu mwana akomeye neza
Astera usobanukiwe yego ugira umunsi mwiza
ndasobanukiwe ariko amakirenga ndambe kugira dusore kuvamo wa mwana bazifuza mwa wa mugabo nyine nk'ibanki ba baziha umukenyezi bazishimiye
Boya biva kumbuti zari mbuto z'umugabo barashobora kuziha umufasha nazikeneye bakazimutera hanyuma zigaheza zigakora ibyo birashoboka iyo naho ari umufasha nawe nyine adakeneye ko zirukuzironka muri ubwo buryo barashobora kuzikoresha hanze bakazisukiranya ziri mu kantu kameze nk'akabakure bakazishyira hamwe bagashe bakora umwana bakagukorera hanze hadi atangwe gukure amasaha ya mbere ndabwira nko amasaha 28 cyangwa 36 bagashaka bafata ku kana gatoyi cyane nako nyine kaba kaboneka bakagashyira mu gitereko cy'umufasoni agaheza akagakura nka kujya izindi banki zikura niko babigira
Esther wasobanukiye
naliso amiko ariko utuba ko tuguma ari twiriso kiganiro ku buryo mwoshi wange zato byo bari byiza kuko n'ahandi mu mara makenga n'ubwo biruka
reka tuzokwikore kuri muganga Gabriel tongere tumutumire ku vyerekeye ivyo vy'imbuto zibikwa ari vyo vyonyene tuyaga kurakoze cyane Ego, muganga Gabriel nahaye turiko turasa nk'abasozera ikiganiro cacu mwatubwiye ibitari bibike kuvyerekeye haba kuronka umwana ku myaka itaragera haba kuba muronka ku myaka yegeye imbere muri make akajambo mwotekerera abatwumviriza naka
Ego, kino muntu yovuga nuko bishoboka kuko ntibyama bishoboka kandi nta ubigira bishaka nuko umwana yoboneka hagati y'imyaka 20 n'imyaka 40 kubera urenganye ngaho ari ingorane zikunda kuboneka ubusanye imbanyi rero muri iyo myaka iri itari muri iyo abazi yuko azokenera muganga kurusha no kuvuga yuko yibanda kwa muganga kuko kandi muganga aguma amuha amasango gusumba uwundi kubera usanga kenshi bagira ingorane kurusha
yego hanyuma kuba ari bamaze gushika muri iyo myaka naho bavuga bati tuzobigenze gute umwana yaranse kuba namuronka bakabakomeza bitura muganga kuko ariho nabatu badije bati none umuntu yoza kumenya gute yuko vyanse kubera imyaka canka afise ikindi kibazo gisanzwe
yego baraza kwa muganga tugeze tugapima
yego
bona batarakwiza iyo myaka araho bijya mu ngorane umuntu agaheza akaraba iyo ngorane mahiri ingorane nyinshi usanga zishobora kuzitorera umuti nizo tudatorera umuti naho hariho bamwe bamwe duhora turumika mu bihugu byo hanze bashobora gukoresha ubwo buhinga twariko turasigura kuko ubwo buhinga natwebwe tuba tuzi nyine gukora ariko ntituba dushobora kubukora kubera ibikoresho cyangwa kubera kubura abantu mukorana.
Murakoze cyane gose muganga Gabriel nahaye kuri kino kiganiro mwahaye ijwi rya Amerika. Tukibutsa yuko musanzwe murangurira imirimo yanyu muri Clinique César iherereye mu gisagara cha Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Mwanonose ibijanye no kuvura indwara zifatira muhimba byirondoka no gukurikirana abakenyezi bibungenze. Ijwi rya Amerika ni rya barondera kugira ngo musubire muduhe umuco ku bibazo bitandukanye by'abakunzi bacu muzotwitara.
Murakoze cyane murakoze tuzobitaba cyane kubera namwe muri ko kufacu
ego murakoze turashimiye namwe nshuti bakunzi mariko murakurikirana kino kiganiro muri sanga cuno munsi mushobora kongera gusubira kumviriza kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com yakoze Facil Gebehu yegeranije amajwi hamwe na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahazwe narinde message muri sanga ino munsi ndayifurize kubandanya muranigwa mu byo murimo byose ibiganiro vyacu mu kirundi no mu kinyarwanda biraza gukomeza mukanya isa se mugumize ko imirongo ya FM kwa twumva muri FM mu Rwanda batwumva ku mirongo ya shortwave mu Burundi nuko nyene abatwumva muri kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com namwebwe mubandanye mujyohegwa na programme y'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda
yabaye isubizo cyacu. Yaratanze jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu.
Abakomeje kutwumva ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington.